mwaranya kumviriza radio izwi rya Amerika. Radio izwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Mwe na Fidel Niyongabo umwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Urugamba rwo kurwanya ikiza cha COVID-19 rurabandanya mu makungu. Ibihugu biteye imbere biramaze kugira intambwe ziboneka mu gikorwa cyo gukingira abanyagihugu bavyo ico kiza biciye mu gucandaga ikivunga. Yamari ibihugu bikenye na cyane cyane ibihugu byo muri Afrika biracahanganye n'ibibazo bikomeye kubera uburyo buke bifise. Hariho umugambi wa COVAX ugenewe gufasha ibihugu bikenye ku isi kuronka incandaga imiliyaridi zibiri zigenewe gukingira abanyagihugu bavyo ikiza cha COVID-19. Uwo mugambi urashigikiwe n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS. Yamari uwo mugambi wonyene ntuzobuhagije kugira ivyo bihugu bishobore gukingira igitigiri kinini cy'abanyagihugu bavyo cyane cyane ibihugu byo muri Afrika. Muri ico gihe ishyirahamwe rikora imiti ryo muri Amerika Johnson & Johnson yemeye guha ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika incandago imiliyoni 400 zizokongereza utwigoro tw'ugucandaga abanyagihugu muri Afrika zitegekanywa gukoregwa muri Afrika y'Epfo. Utwo twigoro twose twoba tuzogira ingaruka ziboneka mu rugamba rwo kurwanya ikiza cha COVID-19 muri Afrika. Muri icyo gihe nizihe ngaruka mu byerekeye ubutunzi ikiza cha COVID kibandanya kugira mu makungu na cyane cyane mu karere ko muri Afrika? Ibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Dr. Kome Konakuze yanonosoye ivyerekeye indwara zandukira cyane cyane abantu benshi cyane imwe bita maladie epidemique mu rurimi rw'Igifaransa ari Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi, hamwe na Professor Gilbert Niyongabo yigisha ivyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi. Batumire ndabaramukije. Nashaka ntangurire kubaza wewe Dr. Kome, urugamba rwo kurwanya ikiza cha COVID-19 goba gwifashe gute rugeze mu makungu muri iki gihe ku bwanyu?
Umuntu agiye kubiraba nk'uko muheje kubitanga mu ntangamarara, hari ibihugu biriko biratera intambwe bije imbere, hakaba n'ibindi usanga mbere umenga nta nibyo biyumvira. Ntibaranashirako ni uyege umushinge, ntibaranatangura. Hakaba n'abandi bari hagati na hagati. Ibyo bivana n'imbo nyinshi. Aha twavuga nk'ibihugu usanga ari byo byikorera nk'izo ncaco, usanga mbere byigiye imbere rwose ugiye kuraba nk'abamaze gucajwa mu bihugu twavuga nk'Uburusiya, nk'Ubushinwa, ibihugu nka Leta Zunze za Amerika, ibihugu nk'Ubwongereza. Usanga ibyo bihugu biri imbere cyane. Hakaba n'ibindi rero byaciye bifatiye ya mbere mu bufatanye, ibyo twita ubufatanye hagati y'ibihugu, twavuga nk'ibihugu nka za Israeli cyangwa Emirati Arabi cyangwa za Bahrain. Usanga ibyo bihugu byaracanje cyane abanyagihugu babo, n'ibindi biri kwirakwikira bikaza birakoresha ubumwe bafitanye n'ibyo bihugu bikora izo ncanjo kugira ngo biyungunganye bagure bongere bakinge bashire kuri izo bafashishwa muri urwo rwego rwa COVAX rwa OMS. Nibyo niko bimeze. Mugabe ico nokubwira nuko ibihugu byose ubu hari intambara y'uko incanjo zidakwiriye, twavuga nk'aho nk'ibihugu by'i Burayi birazirondera bikazibura kuko ayo maraboratwari ntaheza ngo akore izikwiye mu kiringo gito. Rero icyo ni ikintu gituma abahawe n'amarandevu, abahawe ikirangaminsi cyo kujya gucanjwa, ntibaheza ngo baronke izo canjo, baracererwa. Ubu hari nk'amezi abiri hari gucererwa cyane mbere n'umwidogo mwinshi gira ngarumvise yuko n'ubutaliyano bigeze ufata incanjo bigiye mu kindi gihugu barazigumya baraziha ku nguvu usanga rero bazirondera hasi hejuru ni nayo mpamvu kumbure n'ibyo bihugu bikenye bitararonka kuko aharabaye n'inama yo kuvuga yuko abanyagihugu baba bataronze nta kuzishora hanze kubyo amafaranga kandi nabo bashyizemo amafaranga kugira ngo bihutishe kuronka urwo rucanco. Urakoze.
Ariko muribaza ko ibihugu biteye imbere bimaze gucanda ibitigiri binini by'abanyagihugu babyo ku buryo bazobona ko bagize intambwe ziboneka muri urwo rugamba ko hari ikintu bazofasha ibihugu bikenye cyangwa ibihugu bikenye navyo bizotegerezwa kwirwana ko muri icyo gihe bitabaye harabitegereza ibintu bavuga ko abantu badacandazwe hose ku isi mu buryo buhagije kuwo mugera uzohaguma kandi bizoguma bigira ingaruka no kuri ibyo bihugu bizoba bitunze bimaze gucandaga abanyagihugu bavyo mubibona gute
ego nubwo tubize iki ni kiza cy'isi yose rero nkuko bavuga abantu bavuga ati nobody is safe if everyone is not safe. Bavuga bati nta muntu n'umwe azobavuga ati jewe ndakinga ndikinga icyo kiza mu gihe uwo ari we wese wo ku isi atikingiye nawe ni ukuvuga wikingiye na mugenzi wawe avuga kwikingira kugira ngo icyo kiza kihabe. Rero iyo uko tubibona bavuga yuko ubufise ibyo abihubundi abanje kubyiha ntawe uja kugaburira ubundi nawe adahaze reka turabe ko bahabwa hanyuma turabe ko hari igicikako baduhe mugabo urumva twe tuba twarimbiriye kandi ubu uko tubibona ibitigiri biguma biduhuga muri ibyo bihugu bikaduhuga cyane gusumbya mbere n'umwaka uheze. Rero urumva twari dukwiye kugenda tujanye hanyuma hakagwizwa ni ukuvuga uburyo butangwa muri ayo malaboratwari mu mafaranga agatangwa bagatanga bakagura ibikoresho abakozi bagakora hanyuma mugabo n'ibihugu bikiyunganya bikitunganya kugira ngo bitunganye abaganga bitunganye aho bizokwakira izo nshanjo ni ukuvuga aho babika inshanjo kuko baziye ko hateza kuba hakanye hanyuma bakagira ingene bazozitanga y'abanyagihugu bari bakaronka n'amafaranga yo guhemba bazobabikora ko ibyo bikorwa. Rero numva hariho integuro yo gukora izo nshanjo hari integuro yo kurondera kuzitanga hakaba n'integuro y'ibihugu kimwe kimwe kwacu kugira ngo zishikire koko mu mubiri w'umunyagihugu wari wese arukeneye.
Tuze kuri Professor Gilbert ku bijyanye n'ubutunzi iki kiza cyaragize ingaruka zikomeye no mu bihugu biteye imbere naho ibyo bihugu bifite uburyo uriko bibiragerageza kunagura ubwo butunzi mu gushyira amafaranga mu butunzi bw'igihugu ku bijyanye ibihugu bikenye byabisanzwe bicumbagira nko muri Afurika kaho ibintu ngira byarunyutse mu bugisigurira ingaruka y'iki kiza ku bijyanye n'ubutunzi ku isi na cyane cyane mu bihugu bikenye na Afurika.
Murakoze. Icyo n'umuntu yobabarira nuko adumuzi yuko by'ukuri ibihugu bikenye ibihugu bisanzwe bifite uburyo buke mu buryo buke rero ushyiramo na n'uburyo bwerekeye uburyo bwo kubaho ni ukuvuga yuko nabahaye nk'akarorero mu Burundi murabona ko hari igihugu kidasanzwe gishyira ku mabahari gishyira ku kivuko ibintu bikora ruguru hari abantu babaho kubera basanzwe bagira badandaza bagenda kurangura muri minsi iheze mbaye muzi ko abarundi benshi bamaze iminsi bagenda kurangura mu bihugu duhana imbibe muri Tanzania canke mbere no muri Congo n'abandi bari biharaje mbere no kuja mu Uganda. Ivyo ugiye kubiraba rero uza gusanga ari ibintu vyagiye birahagarara no banka karorero aha ufashe nke muri Burundi muri komine Butimbo zahe Bujumbura hafi ya Uvira no gusanga abantu benshi babasanzwe babayishijweho n'ubutunzi no kuva yuko kudandaza ivyo bihagaze no kuva yuko hari abantu benshi uzosanga rero ubukene bwagiye buriyongera cyane cyane abantu badandaza. Icyo ni kimwe. Kigira kabiri naho nuko munagarutse kubyerekeye icyo kiza nuko ibihugu byitwa ko bikenye bidafise uburyo bukwiye nkuko umuganga aheze kubivuga ufise uburyo bukwiye bwo gushobora kwikingira bikwiye kugura nk'ayo mavakisine nkuko babivuga mugabo icyo ni umuntu yongera ko gusa nuko ikiza ni cyateye muri Afurika nko cyateye ahandi Imana yadukingiye twaterwa nk'ubundi twabonye mu bihugu bifite Ubutaliyano cyangwa muri Amerika mugabo kiza ko kikiriho mu kirere nubwo yuko abantu bakeneye by'ukuri gukingirwa. Rero umuntu agiye kuraba byerekeye ubutunzi biragoye gutanga igiharuro kubera iki kiza cyitwa yuko batanga igihagurukira ku mwaka w'ukwezi kwa gatatu naho tuzi ko kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri mu bihumbi na cumi n'icyenda catangiye gutera mu Bushinwa, ariko ugiye kuraba mu bihugu by'Iburayi atangiye kukimenya mu kwezi kwa kabiri no kwa gatatu k'umwaka uheze mu bihumbi na mirongo ibiri. Ni ukuvuga yuko rero bigoye gutanga igiharuro cegeranyo ubwo umuntu ashobora kubona yuko abantu batagifata indege, abantu batagenda kurangura mu bihugu zahari imbibe, ariko kibabeshejeho ni ibintu basanze badandaza canke basanze bakora mu gihugu hagati. Ni ukuvuga yuko biragoye gutanga igiharuro kuvuga ati umwimbu uzogabanuka kuri ibi bice. Hari ibiharuro bimaze gutangwa na Leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganji vyerekeye imigambi ya Leta, ibiharuro bashobora kuba baratanze, ariko ni nk'ibiharuro bishobora kuvuga ati bizogabanuka ku bice bibiri canke bitatu. Mugabo biragoye kuvuga umuti kiza kizohera tumaze kuvuga yuko ubutunzi buzogaruka ku bice uko bingana kose, mugabo icyo bizi kose ni uko bizogabanuka ntizoba nk'ibindi bisanzwe. Murakoze.
Yego, mwitegereje n'ibihe bisata by'ubutunzi mubona byasinzikajwe n'iki kiza, haba mu bihugu bitunze canke cane cane mu bihugu turiko turavuga vya Afrika?
Ibisata cane cane bisariko birasinzikara ni vyerekeye biye vyo kwakira ingenzi, yaba nk'ivyo ku kivuko canke ku kibuga c'indege. Murabona ko ingenzi zigabanuka n'iziza, urashobora kubona ko mu mahoteli abantu basanzwe ari ingenzi bagabanutse. Hanyuma rero icyo gifatana icerekeye amazu y'uburiro, kubera muzika abanyamahanga benshi iyo baje babasanzwe ayo kunezerwa baca mu bihugu bitandukanye bakagenda barafungura ibintu mu buriro n'ahandi. Ni ukuvuga yuko mu gisata cyane cyane ibisata by'amahoteli kwakira ingenzi n'ibisata by'uburiro, mugabo umuntu agiye akagenda akagaruka umuntu arabona yuko naho bimeze gutyo mu gihugu hagati uno bari ko hariho ikirere cyagenze neza, umwimbu byerekeye kurima wariyongereye, biraboneka muri iki gice bita saison a canke urabona ko hari nk'ibitego byinshi byiyongereye kubera imvura yagenze neza yaguye neza ibigori barimbuye mbere gushika naho Leta ivuga yuko kubera ibigori byabaye byinshi mu gihugu cy'u Burundi yuko bafashe ingingo yuko atazosubira kuva hanze mu kurinda yuko ibiri mu gihugu hagati bibanza bigahera. Ni ukuvuga yuko hari igisata kimwe muzosanga cyarasizikaye cyane cyane cyo kubakira ingenzi, mugabo igisata cy'uburimyi cyariyongereye kubera umwimbu n'ifumbire Burundi byagiye biratuka. Murakoze.
Murakoze. Tugaruke kuri Dr. Com, mu gihe urugamba ruriko ruraba no muri bihugu biteye imbere bariko baracandaga abanyagihugu babo ikivunga, hacara abantu bagifise amazinda ku ncandago badashaka kuzifata no muri bihugu nka ngaha muri Amerika gice kitari gito c'abanyagihugu, ndibaza na ngaha Iburayi ko hariho abantu nkabo benshi baravuga bakurikirana ibintu ko bafatira ku makuru ahererekanywa ku mbuga ngurukana bumenyi, avuga ko izo ncandago zishobora gutera ibibazo hamwe n'abandi bafise ivyo bemera bifatiye ku madini n'ibindi vyumviro vyabo. Ico ntimona ko ari ikibazo gikomeye no mu bihugu biteye imbere, abantu bose badacandazwe ntibizotuma uwo mugero ugenda?
Yego cane, ko kirimo mu bintu bihanze kurwanya ico kiza, kuko imyemerere y'abantu no kuvuga ufatiye ku byo bemera bifatiye ku madini dusanzwe tuzi, hama hakaba mbere n'abantu benshi bari basanzwe badacanca abana babo canke cyane bisanzwe haba i Burayi cyangwa ahantu aho muri Amerika. Hari abantu bavuga bati incanjo ku mwana wanjye canke ku mubiri wanjye ntibishoboka. No kuvuga hariho n'ibintu bita ngaha ngo group antivax zirahari ziri ku isi yose zitari zisanzweho. Mugabo rero ibi ntibitangaje, kuko iyo ikiza kije ikintu cyose ari gishasha gitera amakenga kandi birumvikana. Rero tugomba kumenya amakenga abanyagihugu bafise canke ayo mashirahamwe canke ayo madini nk'aba bantu bo muri nokuvuga akariro nk'ababita abajehova, turamaze kubona ko batacajwa, turamaze kubona nk'aba bantu bari muri muvuma bavuga iteye ukuntu zibaza zifise ibindi vyiyumviro, ugasanga zagiye muri iyo migwi bita anti-combat groups. Rero ni ibi biratuma utwigoro two kurwanya ico kiza dusubira inyuma canke tudindira. Rero ibi bifata n'uko kugira ngo ico kiza gihashwe kigwanywe neza, n'uko ibice birenga 70% vy'abantu bakeneye gucanjwa bahabwa izo canjo, bibaye vyiza akaba hagati gushika kuri 50-80%. Muri ico gihe ubugira uti n'abasigaye ntibazohava banduza ikiza kizoba kigwanijwe ku buryo kitarandagata. Rero kizoba kibaye kiguyeho burundu
kuko murabona ingwara yaje ni ingwara isanzwe nko kwabivuze abahinga bagiye mu Bushinwa kurondera iyo nkomoko yayo barabonye yuko nico kuvuga ko ari fenomene naturel mu France no kuvuga ntibarabona neza yuko ari bagize iminsi bavuga abongereza bavuga conspiracy theory babona yuko kumbure ari indwara nka ziga zindi zose zagiye ziba mu isi zaduka ziraduka kubera guhindagurika kw'abantu ibintu babaho ibyo barya ibyo batunga ibyo bemera uko bifata bijya twita behavior nibyo rero bituma n'abantu bagira namwe n'izo ndwara hanyuma n'ibihindagurika by'ibihe tubamo ugasanga rero byatumye indwara zimwe zimwe sawa zigwanya ibikoko cyangwa n'izindi zitatu tutahora tugwara ziradutse tukazigwara ndibuka yuko umuntu agiye kubisoma akabiraba igihe hatera bijya ndwara bita hepatite B abantu baranze gucanjo mu Bufaransa mu bihugu biteye imbere bagira n'imyiyerekano kubera yibaza bati ibi ni kiza caje cyazanywe n'abantu hanyuma rero icyo kiza rero ntibagisubizeyo abakizanye ibyo rero makenga arahari rwose mugabo rero twategereza gukora kugira ngo ibihugu byose bigire ijya migwi yo kurwanya icyo kiza cya COVID bahereza amakuru anonoso y'abanyagihugu ni ukuvuga bongere babafashe no mu bushakashatsi babone ko bihagarikiwe n'igihugu bihagarikiwe n'icyo gihugu kimwe kimwe kuko bije guhagarikwa n'umuzungu bikajya guhagarikwa n'uwundi avuye ahandi bitavuye muri icyo gihugu nyine usanga bibatera amakenga n'igihugu cyose cyateza mu gihugu ukora
reka tubandanye reka tuze ku butumwa twandikiwe n'abadukurikirana hari umwe yitwa Muka Justine aravuga ngo ngo mu Bwongereza corona yica abantu 500 ku munsi ngo mu Rwanda kuva corona ibaho ngo ntirica abantu 500 mu mwaka ngo hafi n'igice ngo nidushire ingufu imbaraga ngo muri ivyo bihugu ngo vyanyu ariko aravuga ibihugu biteye imbere ngo bibabaye cyane ngo Afrika ngo twe ngo ntabwo tubabaye cyane nkamwe niko mubibona ico cyumviro cha Muka Justine
ino mwishura uyo mupaso ni Muka Justine yuko mu kugwanya ikiza suko irabwa ngira ngo aramaze kubona yuko iyo hateye ikiza cha Ebola ngira nico yobazi neza kiri impande yaho muri Congo iyo hafashwe umuntu umwe baca bazibira hose iki kiza kiza iyo habaye korera ikaba yapimye umuntu umwe bazibira hose iki kiza kiza ingamba zigafata rero iki kiza ubwo ngo barabe yuko kiza gifite gikwisi yose ngombwa ngo abantu bapfe cyo kimwe bagende cyane bagware cyo kimwe oya kubona yuko iyo ndwara ifise ubwo bukana ifise ubukana kuko irandaga vuba vuba kongera kandi ikavise no kwica kandi ikongera ikaba atamuti ifise ngira ngo muribuka ari kiza cyatinda cyatera nta bantu benshi ariko bagwaye mu gahunda ati ni kiza ruhonya nganda ni kiza cy'isi yose rero n'ubu nuko bimeze ahubwo umuntu yoditira ataronegwa aho mu Rwanda muri Kigali niba bapfa abantu bake boheza ahubwo nibo bari bakwiye kwiza imigambi yo kukigwanya ntiyongere nshiyongere kugira ngo hagume icyo giti gipfa ari gito kiguma ari gito
yego hari uyu wundi yitwa Kwizera Tales Perez avuga ngo baba mu bihugu biteye imbere nibo babaye cyane ngo nibo bahizo ncandago ngo Afrika ngo tuzozikorera ngo ziwacu nagomba nze kuri Professor Jibe parako turavuga uburyo buke bw'ibihugu byo muri Afrika igiciyumviro cha Kwizera avuga ko Afrika izo zikorera ngo mubwira gute kubijanye n'uburyo mwariko muravuga budashemeye muri Afrika
bakoze nibyo ikiza cya COVID nkuko bivuga ko iyo kiratere buraya no muri Amerika n'ikimeze muri Afrika mugabo ikintu gishobora gushika nuko uko muganga ariko abivuga nuko tubona no mu banyamakuru nuko tubona ko bahagurukiye by'ukuri gushyiraho izo ncandago mugasanga rero ufashe nk'ibihugu nka Amerika babaze gushika ku bice 30% cyangwa nk'ubwongereza n'ibihugu biriko birakurikira kishobora gushika nuko icyo kiza kirashobora kugabaruka cyangwa ikibera nk'igihera muri ivyo bihugu mugabo kikagumaho muri Afrika naho atubara abantu benshi baba bagwaye cyangwa basizikaye rero niba twe twibaza yuko by'ukuri nta mahera hari uburyo buhari bwo kuri izo ncandago mugabo abo nibazitirira aho bageza nibaza ko na Afurika itose bigakurikira uburyo yuko tubona ko gisanga kumenga n'ingwano barusiya barakora incandago abashina bagakora incandago mugabo uravye incandago ko zihari izirambara gukwira ibihugu byamaze gusinzikara muri Afurika rero nta buryo buhari bukwiye kugira ngo bashobora kwikingira abenegihugu mugabo igishobora gushika nuko abashira hamwe yo kwisi arimo na wemezi badoteba bakavuga ati turashize incandago hafi cyane cyane nuko muzi ko ico kiza kidafatira abantu cyo kimwe ari abantu cyane cyane nk'abantu bari mu zabukuru usanga bakarigwa naho haje ubundi mugera usanga no gufata n'abakiri bato mugabo no kuvuga yuko twe muri Afurika mu bisanzwe birabye uburyo dufise nta buryo dufise bwo guhiganwa n'abazungu cyangwa ibihugu bimaze gutera imbere kuko umuntu abivuga kugira ngo tunigane ngo turonke izo candago mugabo kiboneka nuko bona wabye bihari uko bimeze nuko bo bibaza ko mu kwezi ko kwa gatandatu bamaze gushikana nk'icyenda 50% ico gihe ndibaza ko bashobora kuboneka nk'icyenda mu mpera z'umwaka bagana Afurika ikazoronka kubera nayo nyine kuba ibikeneye naho ikiza kitateye nk'uko cyateye ahandi. Murakoze.
Murakoze.
Icyo nagira nongere ko uyu abuze yuko incanjo muri Afurika zokogwa jewe nibaza yuko ishoboka kugira ngo no na Afurika yose igomba gutanga zikora ni ukuvuga ni uko twebwe dufite iyo ndero canke ingeso yo gusabiriza kuko ibihugu bigiye hamwe ibihugu byo muri Afurika ni byinshi bihurikiye muri African Union bokora ibintu bitari bike bagafuma bahabwa imfashanyo ingurane yunganira mugabo ntibazerinze ijana ku ijana ntituzerinze ijana ku ijana muri Afurika ni ukuvuga iki nk'ubu mu gihugu cyose ari umugwi ukora neza ujejwe kurwanya ico kintu ico cyose na African Union ikaba ifite uwundi mugwi nawo userukira Afurika hanyuma ibihugu bikagira utwigoro ni ukuvuga tugutanga uburyo bukenewe n'abo bahinga bari mu Burayi nk'uko babivuga umuntu nabahemba cyangwa kanabagura n'ibikoresho bikagurwa na tekinoloji bakayonka ni ukuvuga ubuhinga abanyeshuri bakaza bakabyiga ntibabyige kugira ngo baje gukorera abanyabazungu bakabyiga kugira ngo bakorere abanyafurika bene wa birashoboka bivana n'ingene ibihugu byitunganije mugabo uko tubibona ubu muri Afurika murangarira n'ikibazo cy'ubutunda ariko ndagomba ndunganire mugenzaje ni uko urabona ino nk'ahi burayi ibihugu bija hamwe cyaratanze miliyoni 100,000,000 kugira ngo babiha mwarazumvise AstraZeneca kugira ngo ikore incanjo baratanze no muri Pfizer Biotech kugira ngo bakore incanjo mugabo bagiye ari European Union bagiye nk'ibihugu byose rero iyo muri Afurika naho urabona ubu dusigaye turi inyuma tukagenda isorosoro kamwe kamwe nabo murazi yuko ingufu zitagiye hamwe ntacyo ziheza mu zimara.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko turavuga ku ntambwe ibihugu amakunga ageze ko mu rugamba rwo kugwanya ikiza cha COVID-19 haba mu bihugu biteye imbere cyangwa ibihugu bikenye na cyane cyane muri Afurika n'ingaruka icyo kiza kiriko kigira ku butunzi ku isi no mu bihugu bikenye cyane cyane akarere ka Afurika turi kumwe n'abatumire Dr. Com ko nagize yanonosoye ibyerekeye indwara zandukira cyane cyane abantu benshi cyarimwe bita maladie epidemique mu rurimi rw'Igifaransa ari Brussels mu Bubiligi hamwe na Professor Gilbert Niyongabo yanonosoye ibyerekeye ubutunzi akaba yigisha ibyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi. Nashaka kugaruka ku byerekeye incandago ko turavuga incandago zihari ko ari incandago zitandukanye ibihugu bikomakomeye byagize incandago kimwe kimwe ukwacu ha mu bafise amazinda y'incandago harizo bemera nizo batemera kubwanyu Dr. Com izo ncandago zose ziriho na cyane cyane nshaka kuvuga nka AstraZeneca yigeze kuvuga ko kumbure itagwanya neza icyo kiza hari amazinda mugaba ishira hamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS kaba ryahimirije ibihugu byo muri Afurika kuzikoresha kwa tata kibazo ibona afisa amazinda kuri izo ncandago ubwoko bw'incandago zitandukanye mwabwiri
ibyo twari twakivuze mu kanya gaheze nuko abantu bagira amazinda iminsi yose umuntu yiteza ikintu mu mubiri iyo reka kugira amazinda ni nacho gituma ubushikiranganje bwa gujeza amagara y'abantu muri ivyo bihugu bwategerezwa kumurikira kwereka abanyagihugu ngira mwagiye mu bibona hirya no hino abaperezida akaba ariho batangura kwicyajisha abaminisitiri bajejwe iby'amagara y'abantu kugira ngo mbere bereka abanyagihugu ko ari cyiza kandi ko urucanjo rutagira ingaruka mbi haba ubu canke muri kazoza k'ubuzima bwa kiremwa muntu rero ibyo birasuzumwa ni ukuvuga iyo OMS yajya barabisuzuma bafite abahinga ata kindi bajejwe atari gusuzuma imiti incanjo zivumbuwe zikozwe n'ayo malaboratoire baraheza bakagira abahinga barasubizamwo bakagenda baraba neza ni ukuvuga bakaraba ibigize uwo muti cyangwa urucanje no kuvuga urucanje ukozwe muti bagasesangura nubwo wonyegeza yakantu kameze gute barakaraba kuko bakoresha ibyo byumva nawe wakoresheje umva ntiwo reza ngo ukanyegeze kiretse ukoresheje ibi ibyo bavuga by'amanyanga ni ukuvuga uburiganya hagati y'ibihugu ari biza kubibona mu 1996 muri Nigeria aho urukingo rwa meningite ni ukuvuga mugiga basanze rudakora rwari ubundi mugabo byaraheze byatogwa kandi biramenye niyo rwaciye kuko hariho n'ubuhinga bundi bwawe meza bwo gukurikirana n'abantu bacanze bajya bakiri bake kugira ngo barabe yuko hariho impinduka mu mubiri wabo cyangwa impinduka izoba muri kazoza kabo rero ibyo boheza amakenga gahera mu gihe bafise abajijwa amagara y'abantu bita abanyagihugu babo bakabereka kandi bakabaja imbere bakafise n'abahinga b'inzobere bariko bakorana n'ayo malaboratware baheza bakabizana n'iwabo mbere washaka n'abantu b'iwacu bakajamo mu bijya twita ama clinical trials kugira ngo novuga yuko ari ni bajya bayinjijwe mu bushakashatsi bajya bagenda nk'abagoronteri kugira ngo babakorere ko ubushakashatsi n'abarundi bojamo bakabona ahantu bakaza bakabahereza ubutumwa bakavuga bati twe twarimo twarushanjwe mbere y'ukigeragezwa n'ubu gutyo gutyo ibyo bituma abanyagihugu babona neza koko ko uwo muti ukora atari umuti bagashyira amazi bakayoboka hanyuma rero ibyavugwa nabyo hariho n'ibindi bivugwa nohereza ko n'ibi tuvuga ibi byo kunyinyana mu kurondera amasoko iyo urabona iyo ikiza giteye hari uwo bihitanira ni ukuvuga nk'abo bantu b'amalaboratware ubu barejeje bafise akantu ubu bariko barabyinira ku buhiye rero ni ukuvuga ubu bari iyo AstraZeneca niyo laboratwari ya mbere ya Oxford University yo mu Bwongereza yashoboye gukora urucanco rubikika nk'uko dusanzwe tubizi kandi bakarukora no mu buhinga bwa kera busanzwe bu hanyuma rero muri icyo gihe rero mu kuvuga abandi bashobora kubagirisha ari bakavuga bati rujya ucaje rumeze uku n'uku n'uku ugasanga rero bamwe bariko baragwimira kubera imbo zijyanye n'ingene bashunza izo ncanjo zabo uko zose zikora bimwe ubwo bucanjo bwa AstraZeneca barabonye yuko ari ruje imbere rurondekwa gusumba izindi
naho tuje kuri icyo kibazo cy'ibihugu mu bihugu bikenye biba bishaka kuronka uburenganzira bwo gushobora gukora izo ncandago zakozwe n'aya masosiyete akora imiti n'incandago y'i Buraya bagasaba ko bubakuriraho ibyo bibazo byo kutigana ubuhinga buba bwatowe n'abandi ibyo bita propriete intelektuelle ku byerekeye icyo kibazo Professeur Gilbert ni ikibazo mubona gikomeye ibyo bihugu bishaka n'amasosiyete ashaka gukingira ubwo buhinga bwabyo yamara ko ni ikibazo kijyanye n'amagara y'abantu mubona ibisabwa n'ibihugu bikenye na cyane cyane ibyo muri Afurika gushobora gukora izo ncandago mu buryo bworoshe zisabye ko bakuraho uko kuzibira ubwo burenganzira bw'ayo masosiyete mubibona gute
murakoze kuri icyo kibazo kubyukuri nk'uko mubibona ibihugu bimaze gucanaga abantu babo ingwano izo zikurikira niyo kudandaza urwo rucanco rero mugiye kuraba usanga mbere ari ibihugu byamaze kwitangira imbere cyane cyane nk'ibihugu by'uburusiya hanyuma n'igihugu cy'ubushinwa bavuga ko mbere abashinwa bamaze gukora incanco zika miliyoni 500 ni ukuvuga yuko ku isi hose hazocabaho ingwano y'urudandazwa yerekeye izo canco ni ukuvuga yuko nivyo kuri ivyo nkuko dogiteri aje kubivuga umuntu wese ngira ngo afise kubere yikingira ubona ko AstraZeneca basa nk'uko umenga bariko barayigwanya abayigwanya barafise uburyo bariko barabikora bacishe mu binyamakuru n'ibindi mugabo ugiye kuraba usanga ari ingwano ziri hagati y'iryo hinguriro hamwe ry'amahinguriro abiri akomeye muri Amerika ya Pfizer na Moderna bazikoze ziya canco mugabo ugiye kuraba ku rundi ruhande nabwo ari ibihugu bibiri vy'Uburusiya n'Ubushinwa nabonyere bamaze kusa nk'uko umenga ku isi hose basa nk'uko umenga bariko barerekana kuri ubuhinga bwabo no kwerekana mu bihugu bitandukanye rero nuvuga yuko kuvyerekeye ubutunzi ni ikintu gikomeye kubera ni ikintu kiri ku isoko kizoca gikwira mu bihugu byose incanco zishida mu ahantu hose zimaze gukwira mu bihugu byose nuvuga yuko ari ikintu umuntu azokugura kuburya umuntu aguriye imiti isanzwe ni ukuvuga yuko aya mahinguriro asanzwe akora izo ncanco yaramaze gutanga urwo rugamba rwo kwerekana ku isi hose yuko aribo bakomeye mbere unabirabye ico gituma muzosanga hari ibihugu byatangiye kugira iyo politiki y'ubwa mbere yo gucansha abantu babo bwabo abandi nabo bagwanye indi politiki yo kubishora hanze nukuma yuko uko dokuteri kwa maeja kubivuga urugamba kwa maeja kutangula kukugwanisha izo chancho kuhisi hose haima ukamona kabazi uko izo chancho zima za kuja kuhisoko ni naho nye ni naho hari hose huwa likuwa na zikuwa na maera menshi mahingu ya maeja kutangu na maera menshi mwaka kwa kuhisoko vjukuri wa zokuwanisha mahingu na maera kukira mbo mereka na vjukuri kari wafite uinga mkombe mwuru mvayereo yuko kujareke utunzi tukaruko ningene mwuru wafite maera kuhiye wakikula hanyuma usamke wafano kukwenga ujo wa sibi ishi ito yuga chaviwa gorora mga sanga lero kuhisi hose hatani kande hagati ya watunze usamke watatunze chane mwakoze
mwakoze
bakunze baradijwe ijya America mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo twaradikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibicumunani
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibicebini
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni radio ijwi ya America iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Hanyuma kuvyerekeye societe ikora imiti ni incandago yo muri America Johnson & Johnson yemeye kuzoha umuryango w'umwe bwa Afrika incandago imiliyoni amajana ne zitegekanijwe gukorerwa muri Afrika y'Epfo zikaba zizofasha mu twigoro two kugwanya ikiza cha COVID-19 mu karere ka Afrika Dr. Kom ibi bizofasha mu kongereza izo ncandago twariko turavuga mu rugamba muri Afrika mbona bizokwira canke ni intambwe ikomeye uko biri kose
nkuko nabivuze ni intambwe kwemera ni kimwe hanyuma kuzodishora bakaziha abazikeneye no kuvuga bisaba nko nabivuze ubufatanye bw'ibyo bihugu ubwa mbere ho igihugu nko nabikubwiye hariho n'abatabishaka bavuga bati reka tubanze tubangire twabe abandi bazihabwa iyo bija ibyo narabyumvise nko mu Burundi narabyumvise nko mu gihugu cya Tanzania so nyene ni bihugu mirongo niba ntihenze ni bihugu bishika 27 hanyuma rero ibyo bihugu bavuga bati kwento ya kumukurawe ni ndikatwara turawe bazihabwa iyo bija aba bapfa bo ngaha cyangwa bagwara sicyo kibazo cya mbere z'ofisi niko bavuga hanyuma kandi ibyo nabyo kubera bisaba n'amafaranga menshi bisaba nk'uko nabivuze yuko ibyo bihugu biba byiteguye kwakira incanjo mu kuvuga muri aho bazibika ingene bazisaranganya abaganga bazitera kubahawe inyigisho zikwiye abakurikirana ibyubwo bushani bimwe biri kuragenda mu mibereho y'abantu bajya bita serivisi bavuga ya post vaccination monitoring ni bajya bakurikirana yuko abantu babaguye neza cyangwa bafite ibibazo urumva rero abo n'abantu b'abahinga hakaba n'abantu bajejwe rero gufasha yabo bose batabonetse n'ubwo buryo ngo buboneke n'ayo mafaranga aboneke urumva ubwo rucanjo n'ubwo bakoze bazorukora ntiborungika niboheza ngo barurungike mu gahinga ngira ngo urumva rero ubufatanye baza kubwerekana kandi ubwo rero bikerekanwa n'imbere mu gihugu n'abanyagihugu bakabona yuko koko icyo kiza kiriko kiragwanywa bihagije n'ahandi urabona baca baguma bari inyuma abandi bakaruma izo ncanjo abandi tubate turi indorerezi kubera bagifise amadinda bagikekeranya kubera batarungitse kubera iki bakekeranye abanyagihugu babo kandi ni kubera batarungitse abahinga babo kugira ngo bakorane n'abandi bahinga babikurikirane kuva mu ntango hanyuma bongere bahe inyishu zihagije ibibazo abanyagihugu babo bafise nayo mpamvu twavuze yuko baca ibihuha ibyo ku mbuga ngurukana bumenyi birabizizira ugasanga mbere abandi bizirwa n'ibyo bijyanye n'iyobokamana abantu ugasanga bari mu bindi ugasanga rero baratakaye mugabo bafise uburongozi bwarungitse abahinga bari muri ubwo bushakashatsi bakaza bakabwira abanyagihugu bijya twita information education niko mwenga babyita bijya dukunze kwita CD4 bijya benshi bakoze kwita guha inyigisho abanyagihugu zeke amagara abantu CFD niko bakunze kuyita benshi ariko ibyo rero nta bitariho abanyagihugu bazokwama babona yuko mbere leta iri mu kuri yuko ibyo wabiri kugahinga tubabyumviyo bishwe na malaria bishwe na macinya n'ingwara zo gucibwamo icyo kiza kindi gica mu muyaga ari icyo mu bazungu hariya ibyo rero mugihe babibona gutyo ngira murabona igihe cyatangwa cyari gike ariko ubu kiguma gihinda gata kiba cyinshi kandi kidatakire n'ihindura urabona zirafite ibintu twita variants zikaza zirihindura ugasanga mbere hazoba n'igihe abo bantu aribo bagumana uyu mugero ukaguma wihindura muri bo ukazoba vuba n'aba munini ukabica cyane rero no kuvuga ikintu kuvuga yuko amareta kwemera yuko babaha iyo mfashanyo ni kimwe mugabo kuyemera no kuyikoresha bisaba ubundi buryo bwinshi no kwitanga kw'ibyo bihugu
uretse mwariko muravuga ubwo bundi bwoko bw'iyo migera butera bwiyongera ashobora kuvamo n'ubukomeye ushobora gutuma iki kibazo turiko turavuga kigorana kurushiriza yamana dufashe igihe amakunga zoba yatsinze COVID-19 nikihe azokora kugira yitegurire ibindi biza bishobora kwaduka muri kazoza kuko harabakurikirana ibintu bavuga ko ibindi biza atari kwibaza nimba bizoba ari kwibaza igihe bizobera ko nikihe ibyo bihugu byokora kugira ngo bishobore kwitegurira ibiza bizoza muri kazoza na cyane cyane nk'ibihugu byo muri Afrika n'ibihugu bikenye com
ibyo ni kibazo ubu kiriho kivugwa cyane nicyo twicayemo ndacyo kuko iyo umuntu yatewe akamenya ingene agikira muri kazoza niko byaza kumeza rero hariho ukushyira hamwe kuraba ingene gucungera ibiza no kwitegurira ibiza bingana nk'ibiza bisumba nk'ingwano y'isi yose kuko tubiraba niko bisa nk'uko byabaye ni uko nyine umuntu yagwana n'umwasa atabona n'amaso ntabone n'inkoho yiwe ahitumbereye rero ubu urabona nk'ubu hariho nk'ibihugu bimwemo byo ngaho i Burayi bavuga bati nta mafaranga akwiyemwa ye mwashize mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu hanyuma ibitaro ntibikwiye abantu benshi bashobora kubijamo hagize nko kurwara ari benshi ntiboronka aho babakwiga hanyuma aho bavuga bati mu bushakashatsi nabijya byo gukurikirana ibintu ukora twebwe byo gukurikirana indwara ntibihabwe amafaranga akwiye kugira ngo baze barazikurikirana hakiri kare urabura n'iyi ndwara bagiye kuyikurikirana we mwese yagiye kuyikurikirana ejo bundi mu Bushinwa mugabo ubundi ariko yakurikiranywe hakiri kare icaduka hariya kugira ngo bakinge igume iri hariya ngira ngo muri Afurika murabizi iyo hateye nk'indwara nka Ebola cyangwa hagatera nk'iyindi ndwara zakorera n'izindi nyine Burayi zaratera mugabo baragerageje bakamenya ingene bazirinda kubyisuku leta igashyiraho ibintu byose bikorwa na leta bikaba bifise mu mutwe ineza y'amagara y'abantu no kuvuga gukingira kugira ineza y'amagara y'abantu bagubatse hariho ubushikiranganji buragize ubutunzi none igisata cy'amagara y'abantu cyahawe iki amashuri y'ubuvuzi ubushakashatsi gukurikirana indwara ibyo byose bigahabwa ikibanza kugira ngo ejo n'ejo bundi ntidusubize guterwa tutiteguye aho umuntu yirwa aguma yirukanga ugasanga hariho abantu bariko barapfa batopfuye cyangwa bagwara batorwaye kuko nk'uko tubibona ngaha iby'ubutunzi babaye nabi cyane kubera abantu baheza bakabaha ibi byo kuguma mu rugo cyangwa ibi byo kutahura kugira ngo ntibabibandukanye kuko bo bashyira imbere cyane cyane amagara y'abantu umuntu umwe apfuye niwo bwati hapfuye mu Rwanda hapfuye amajana 200 bari munsi y'amajana 3 umwaka wose abitwa na malaria ni ibihumbi n'ibihumbi rero niko bigereranya nababwiye igituma iyo mwene izo ndwara zicika akarande ikiza cy'isi yose si kubera ububasha n'ubukana no kubura umuti kuko malaria irafise umuti mugabo COVID-19 ntigira umuti rero urumva habone nicyo gituma rero abantu bajya bati kandi ifise ubukana bwo kurakara bica mu mpemu nawe nta muntu abaho adahema impemu nimwumva rero yafatiye ahaga cyane niyo mpamvu rero twateze kuraba n'ibindi biza byose bizokurikira kuko ugiye kubiraba ibyo guhindagurika by'ibihe ugasanga n'abantu n'iguyana ry'abantu mu isi ukaraba n'ibyo abantu bakora batahora bakora kera inyifato zabo birerekana neza cyane ko n'ibindi biza bishobora kuboneka mu bihe bitoyi biri imbere
Namwe Professor Gilbert kuri ico kibazo nyene mubona mu niyo amakungu yatsinda iki kiza abo babona ko abahinga bakurikirana ibintu babona ko nibindi biza bizokwaduka atari umwanya kumenya niba bizoba umwanya kumenya igihe bizobera ko kubijanye n'ubutunzi n'uburyo ivyo bihugu vyoshiramwo mu kwitegekanya bikitegurira ibiza bizoza muri kazoza mubibona gute
murakoze nkuko mubibona murabona ko ari gihe kirimo ibiza byinshi haba ibiza bijanye n'ivyerekeye indwara canke ibiza bisanzwe n'ibidukikije ibyo ni bintu nibaza yuko bizobandanya kubera murabona ko n'igihindagura ry'ibihe nkuko babivuga hazamo ibintu byinshi mbwabo ikintu gikomeye cyane cyane ni uko kumenya kungene ibihugu bitunganijwe hanyuma bikamenya ko byitegura hakiri kare nibaza ko aricyo cya mbere gikomeye kubera yaba ibintu n'ibiza bijyanye n'indwara cyangwa yaba ibiza bishobora kuba biturutse ku bintu bidukikije imvura ishobora kuba nyinshi imyuzure ikaba myinshi n'ibindi byose bishobora gukurikira ari ingaruka tubona ko mbi zishoboka zivuye ku birere mugabo n'ibintu ibihugu byose uko bizogenda biratera imbere bisa nk'ukumenga bazogenda batekanija yaba uburyo cyangwa inzego kugira ngo by'ukuri bishure mu gihe gikwiriye nk'uko mubibona mbere urabona yuko iminsi yatari nk'ukumenga ntiyari myinshi abantu bose bagenda bafata inyifato zibereye kugira ngo bagwanye icyo kiza yaba kutarabukanya yaba gushyira ko akaya kabita agafukamunwa mbere nk'ikintu bintu byasa ni nk'ukumenga kera ntibyabishoboka mugabo imico yagiye irahinduka rero ku buryo umuntu yakwita ko bishimishije kubona abantu by'ukuri bashobora kumva ko ikiza giteye ari inyifato mukwiye kugira naho uko biba bimeze kose kugira ngo umuntu yitekanije kurwanya ibizo iyo biryo biva hose nibaza ko ari ikintu cyiza kubera ibihugu byose n'ubuhinga bwa none n'ubumenyi utuma abantu n'amakuru agenda arakwira ahantu hose mbere no atari mu gisagara gusa hagati mugabo n'ahandi hose ugasanga inyifato by'ukuri ibereye ituma abantu bashobora kurwanya nibaza ko ari ikintu cyerekana ko by'ukuri ko abantu ariko baterwa imbere byerekeye ubwenge naho tuba bafise uburyo bwinshi mugabo umuntu akamenya kwikingira kubera uko yabivuze ibiza bizogenda birakurikira murabona ko bisa n'ibintu mbega n'iki gihe nyene biba byinshi mugabo igikomeye nuko abantu by'ukuri baronka amakuru hakiri kare bakikingira hakiri kare hanyuma bagatabarana. Murakoze
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aho turiko turavuga ku rugamba rwo kugwanya ikiza cha COVID-19 rugeze mu makungu hamwe n'inkurikizi icyo kiza kibandanya kugira ku butunzi mu makungu mu bihugu bitunze na cyane cyane ibihugu biri mu nzira y'amajambere. Turi kumwe na Dr. Konakize yanonosoye ivyerekeye indwara zandukira cyane cyane abantu benshi cyarimwe ita maladie epidemique mu rurimi rw'Igifaransa ari Brussels mu gihugu cy'Ububiligi hamwe na Professor Gilbert Niyongabo yigisha ivyerekeye butunzi kuri kaminuza y'u Burundi.
Ngire gato yamvuga gutsinda icyo kiza sinzi icyo mwashatse kuvuga ariko turabye ikiza cya COVID-19 ingene kigwarwa n'ingene cyarandaga sisi biragoye kuvuga yuko umuntu yogitsinda akavuga ati nta muntu n'umwe wo mu isi ubu agwaye COVID-19 ibyo bizogorana mugabo hazogera igihe incanjo zirimo hakaba no kukigwanya kwivuza no kubahiriza amategeko y'isuku n'isukura ibyo birashobora kurekura abantu bakajya ku mirimo aho cobaye pandemi birya twita pandemi kikaba endemic nuko kikaba kiriho kizwi mugabo kitabangamira ubuzima bw'abantu bwa minsi yose ikicyo ahubwo ubu kiriko kirarabwa kuko nk'uko mubizi umuntu acanjwe arashobora kwandura COVID kandi akanayanduza kandi waracanjwe urumva rero wifatiye ngaho urashobora kubona uti urucanjo ni kugira ngo umuntu ntasinze kare ngo aje mu bitaro cyane naho ngo ugabo kuyandura no kuyanduza ashoboka mu gihe ikigwiriranye rero no mu gihe itazoyaguriranye kugira ngo mugabanuke cyane abantu baje ku mirimo basubiye mu buzima bwa minsi yose nk'uko byahora mugabo usumva yuko izo biciwe burundu gucibwa burundu rero n'ubundi rugamba rundi ruzoza wongera kuri uru rutanguye nka burya twavuze bavuga eradikasiyo za poliyo nijya kurya nyine niko rero bizoza biragenda no kuri COVID-19
mubisiguye neza nibyo nari nashatse kuvuga murabisiguye neza ko bitazokora ko izimanga na burundu
muri isanga muri Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Hanyuma kubijanye n'incandago abantu batwumviriza abantu benshi baribaza izi ncandago ziko ziratangwa zikingira abanyagihugu igihe kingana iki, zibakingira ubuzima bwa bwose, zibakingira umwaka, zibakingira igihe kingana iki?
No kubwira yuko bwa mbere wowe ntibiramenyekana neza mu buhinga, mugabo hari ibyigwa bitanguye maze kuza birabyerekana, mugabo bitaremezwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu, hari abavuga amezi atatu, amezi munani, umwaka, mugabo ntiturumva kandi tubabona yuko yohava birenga umwaka, kandi nta n'ibyo nibaza kuko ugiye kuraba umuntu yabirabira ku umuntu yagwaye cyangwa umuntu yahuye n'uwayigwaye, umugabo we ntayigwaye, babasoda b'umubiri bakaza. Iyo baje turabona yuko abo basoda bagwiriranye mu kiringo cy'ukwezi amezi abiri, umugabo inyuma y'amezi abiri ukabona batanguye kugabanuka, batangiye kugabanuka no kuvuga wa muntu iyo yagabanuye abasoda bakinga kopide cyo cyenda muri we, ni ukuvuga ashobora no gusindikana nawe nyine. Rero ibyo umuntu abifatiye ko byonyine biragaragara yuko kumbure ubwo rucanjo rutoba rufise igihe kirekire cya burundu nka zijya tuba tubona zindi, ni ukuvuga nka rujya tuba tubona rwa fibre jone cyane rugwa gutera runyuka burundu cyangwa asanga hepatite bebe baguteye zibiri bagasubira hanyuma bikaba birangiye. Urumva ntibiraba kujya ubushakashatsi bwacarondeza ariko bihuse kugira ngo bagabanure irandagata naho yoba amezi make kugira ngo abantu baheme hanyuma basubire ku mirimo, ubutunzi busubire kuba nk'uko bwari bumeze, hanyuma umuntu agende yiga. Rero nk'uko nabivuze n'ibyicira, hari icyicira gitangura cyo kurwanya icyo kiza, igikurikira n'igikurikira gutyo gutyo. Rero ubu ni aho bihagaze, nawe kumbe mu minsi iza, kuko ubushakashatsi bwo bugeze kure, mu minsi iza tuvuge nko mu mezi abiri atatu umuntu azobamenya neza urucanjo rumwe rumwe igihe rumara.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro murisanga kugena urugamba rwo kurwanya ikiza cya COVID-19 ariko rubandanya mu makungu n'ingaruka icyo kiza kibandanya kugira ku butunzi ku isi. Tugaruke kuri bamwe mu badukurikirana witwa Vena Sox Nduwimana ari mu Burundi, aravuga ko ngo igihugu cy'u Burundi ngo ucarahezagiwe na rurema ngo COVID-19 si kibazo gihanze amagara y'abantu umwasi wa mbere ngo Burundi bufise n'ubukene. Kuri we Professor Gilbert, iki cyumviro cya Vena Nduwimana mukibona?
Yego, murakoze. Nibyo igihugu guhezagiwe aho twarahezagiwe, nibyo kuba imvura iragwa umwimbure usa n'uri imeze neza, mugabo ntawe uvuga yuko iyo tumaze kubona ko mu bihugu duhane imbibe mbe n'amakungu ikiza cyateye kuri ubwo buryo, umuntu yuvuga ko ikiza nawe tutameze nkabo, mugabo ikiza kirahari kandi kinatuma umuntu kugira ngo si uko ntari umuganga avura abantu nk'uko dogiteri ameze dukome. Mu by'ukuri kiza cyateye naho itateye ku buryo buhanitse nk'uko tubibona mu bihugu by'abanyaburaya, mugabo iyo umaze kubona bimaze gushyika kuri urwo rwego umuntu akingira igihugu cy'u Burundi cyafashe imigambi itari mike gukingira, mugabo cy'umuntu abona yuko umuntu yo rero ntiyo kwitazara ngo avuge ngo twarahezagiwe, kuko umuntu avuga ati ndasenze by'ukuri Imana yaduhezagiye ntidushobora guterwa, twaratewe iyo ibihugu ibanye tumaze guterwa n'ahandi hose bagaterwa natwe tuba twashikiriwe naho tutari kuri urwo rwego. Numva yuko ingwano ikurikira niyo kurondera imiti, naho umuntu atavuga ngo urucanzo
kubera nibaduko n'ubushatsi dukurikira mwabo cyane cyane kuronka imiti ku buryo buhagije mbere no mu gihugu cyose kubera nkuko tubibona turazi ko abantu benshi iyo ndwara irabaragwara kandi igaha mu Burundi hari n'ahantu bashobora kwipima ku buntu nicyo gituma rero icyo kiza kirahari kandi abantu bose baragihagurukiye nuvuga yuko birakeneye ko mbere n'abantu babimenya yuko mu gihe icyo kiza kikihari niho nta muntu yoshika avuga ngo twarahezagiwe ngo byaraheze aho umuntu iba ariko arasinzira kandi twaramaze guterwa ku isi yose rero nibaza yuko ubutumwa umuntu yawugira ni ukwikingira ku buryo busanzwe buhari hanyuma ikindi nacyo umuntu asanze yuko mbega asinzikaye akaza kwa muganga kubera ibipimo birahari uburyo burahari bwo gupima icyo kiza cya covid mu Burundi hanyuma ikindi nacyo umuntu agashyikira abaganga hasikare ko umuntu azi kuko icyo kiza musanzwe uburyo bwiza bwo kukirwanya ni ukwikingira hakiri kare iyo umuntu yumvise ko mbega ararwaye amaze kwandukira akagenda hakiri kare akagenda kwivuza hakiri kare iyo umuntu agiye hakiri kare bamuvura n'ingoga wa mbere n'abakira benshi bamaze gukira nibaza yuko rero icyo cyiburo cya vena yumva yuko twahezagiwe nibyo twahezagiwe bwabo guhezagiwa kuva yuko tutikingira cyangwa tutajya kwa muganga kugenda kubaza uko ibintu bimeze
murakoze nawe dr
urambara jese ndayibona gutyo guhezagirwa biragoye kuvuga nuko mutaba muzi kumbe icyo kiza niko gifata muri ibihugu byinshi kera baravuga ngo ni kubera hakonje ngo ni gukanye cyangwa bakavuga n'ibindi mugabo kubera cyari kiza gishasha nta muntu ari gutanga umuco ubushakashatsi butabaye mugabo ubushakashatsi bwarerekanye neza yuko igituma muri Afurika ugiye kuraba abantu cyangwa si muri Afurika gusa no mu bindi bihugu bifise abantu basa n'abakiri bato iyo umuntu akura buriya n'umwana ashobora kuyirwara uwo ari wese ashobora kurwara covid mugabo ni kwe kudasinzika hari naho usanamenya ko yanayirwaye kubera baba bagifise abasoda bakwiye mugabo uko umuntu akura niko agenda abo basoda bakoresha ku burwara bwinshi agenda arahura nabwo hanyuma ugasanga abasoda batarushe n'abasoda baba barushe bararuhiye ku rugamba kuko bagiye barwana n'ibintu byinshi mu gihe kitari gito ugasanga rero iyo covid ije iciye imukubita hasi uko imyaka iduka hanyuma rero umuntu agiye kubiraba uko uwo mugero ugenda wihindagura turabona yuko ubu n'abapfa muri Afurika usanga bafite imyaka iciriritse ugasanga mbere kibagiye bafite n'indwara z'izuru cyangwa indwara ziga the chronic diseases zitakira ni usanga mbere ari n'abantu bari bafite n'amagara meza ni ukuvuga ibyo nabyo bidutera amakenga ubu ari nacyo gituma tuvuga tuti nitora nubwo kare ifisa bo yibasira gusumbya abandi ariko ubu nitora abantu leta yose yokingira abanyagihugu bazo hanyuma rero yuko abantu uburyo buhari ukwikingira mu buryo buhari nicyo gituma bavuze kwikingira uyu mugenzanje ko aravuga gukinga no kugira ngo ntutegwe rero umaze guterwa icyo tubona kera bavuga ngo ndabayizana ngo baje mu ndege ngo bavuye mu bindi bihugu ariko ubu turabona yuko ihanahanwa no mu gihugu hagati ibyo rero bivuga yuko ejo nta bumenyi ingene bazoyihanahana ishobora kurandagata mu gihe ingana maze kwezi zofata murakoze
na abavuga ko muri iyo ntumbero nyine iyo nzira mwe ariko muravuga bavuga akarere ka Afrika ngo abantu benshi ngo bahitanwa n'ico kiza byo barukuri ari kuri byo babiva kuki
hamwe n'ukuri handi sukuri hamwe n'ukuri kugute ni kubera mu karere ka Afrika cyane tugiye kuraba muri Afrika gusa turaraba no muri Aziya tukaraba no mu bihugu bya Amerika yepfo tubonamwo ibyo twokwivuga tugiye kuraba mu byiciro by'imyaka y'abantu usanga muri urwego rw'iburayi cyane ibi bihugu byo muri Amerika ya ruguru usanga abantu bakuze bafise iyo myaka bamwe navuga batagifise abasoda bafise inguvu bataracoka bafise mu mubiri bahangana n'iyo ndwara nshasha nibo benshi ni benshi ku buryo usanga mbere abarenze imyaka 65 hari naho usanga hagati y'ibice 22 na 28% ku ijana ariko iwacu ugiye kubiraba usanga ari 2.4 babaye benshi bakaba 3 ku ijana urumva ari itandukanirizo rininiya cyane nicyo gituma ubona abapfa benshi usanga bagaragara muri bino bihugu si ukuvuga yuko ari bo banduwa cyane cyangwa iyo ndwara ari bo yaje irondera murumva icyo bidakoreye ni kubera ubwo budasa bw'abantu kuko ugiye kuraba twebwe iwacu abantu tuvuge hagati ya 15% usanga bangana ibice 47%. Hari naho mu bihugu bimwe usanga ari ibice 50%. Ni ukuvuga iyo ugiye kuraba ibi bya demography usanga imiterere no kuvuga uko abantu agameze muri iki bihugu by'iwacu usanga benshi ari bakiri bato bagishobora guhangana nayo mugabo se kuvuga yuko ejo batuhava bagira ibibazo bakazana imwe ifise ubukana bundi bubibasira kuko turabona ko iguma ihinda rero kandi ibyo ni ibintu bisanzwe imigera iguma ihindagurika uwapfori urahindagurika uwasida urahindagurika imwe niyo imigera bita virusi zigenda zihindagura kuko zikurikirana mu mubiri w'abantu rero ugiye kubiraba aha mvuga ko atari ibyo rero umuryango uca wumva yuko hamwe ugiye kubiraba mu bitigiri ukaraba n'abariko barapfa baribo wavuga uti nibyo mugabo ugiye kubiraba kuri iyo ndwara nyende ingene ubukana bw'iyo ndwara bumeze urabona ko ruriya bo bakuze mugabo utibagiye nabo bakiri bato
abayobozi b'ibihugu byo ku isi barenga 20 bashigikiye icyumviro cy'amasezerano mpuzamakungu yo kwikingira indwara zandukira na cyane cyane abantu benshi cyari imwe twari ko turavuga maladi epidemic muri ibyo bihugu hakaba harimo ibihugu biteye imbere n'ibihugu biri mu nzira y'amajambere icyo cyumviro Dr. Com mukibona gute ni cyumviro cyiza bateye igikumu ku rwandiko uvuga ku byerekeye kwicarira ibiza bizoza muri kazoza mubona icyumviro cyiza
ndi cyumviro abantu bakora muri uyu mwuga basaba kuko urabona nk'ubu baratebe tutiteguye abantu bacu babakozi baraguye ku rugamba batari bake kandi batari gupfa abantu nabo barabuze ibitanda noneho ubone ikindi kiza gisa n'iki turiteguye kubura igitanda mu bitaro kubura umuganga kuvura kubera yaraye ijoro n'umutaga atawundi amusubirira murumva ibyo byose ni ibintu by'ingorane bituma iki kiza kiduha icigwa gikomeye icigwa kimwe utoca impande mu gihe urabira kazoza k'abanyagihugu babo uvuga ni ukuraba neza bakagira ibi twita emergency preparedness and response plan ikamiho mu gihugu ni ukuvuga kandi imwe niniya cyane irabira igihugu cyose mbere hakaba n'ubufatanye mu karere haba muri East Africa muri African Union kandi no ku isi mu rwego mpuzamahanga rw'amagara y'abantu rero bashize ku ikicete bakagisinya ni uko bakozwe ko n'ibi tugize iminsi tubona twabonye bakagira bati ntibigasubire rero bakagira bati reka turabe ingene twashyiramo ingufu n'ubuhinga n'ubwenge kugira ngo tuzozitire tutarengwa niko natwe twoteza kubikora nitwo kwirwa turabirabira ku bandi murakoze
murakoze muri make cyane munsi y'umunota professeur Gilbert mwe muhavuga iki kubijyanye n'iki cyumviro fasha no kubijyanye n'igisata cy'ubutunzi n'uburyo bwo kwitegura ibi bihugu bigiye hamwe bigafatira hamwe imigambi imwe muri make
muri make ni cyumviro cyiza yuko ibihugu bikaza hawe kugira ngo bitegure kazoza kandi basubira kwitegura cyane cyane ko ibyo biza bishobora gutera bivuye mu buryo bumwe cyangwa ubundi mugabo umuntu yovuga cyane cyane nuko hari ibihugu dusanzwe dusangiye imigambi n'ibihugu bisanzwe byo mu buseruka zuba barafite ibisata bimwe bimwe bashobora gushyira hamwe nk'ibisata by'ubushakashatsi yagize kuvuga n'ibyerekeye amaleta muri leta barashobora gutegekanya ibiza nk'ibi ibintu bitegekanya uburyo bwinshi nuva yuko uko ibiza bizogende birashobora kuba byinshi cyangwa bigatera ahandi bituma amaleta ashobora kwitegura mu buryo bwo gukingira abantu babo cyane cyane biba bikeneye yuko haba ikigega kidasanzwe kugira ngo ushobore gufasha abantu batishoboye niyo ntumbero nibaza yuko mu kirundi cyoroshye umuntu yavuga yuko no gukingira bishobora kuja hamwe bikaba byiza kubera uburyo
murakoze cyane murakoze barabatumire Dr. Com ko nakuze yanonosoye ibyerekeye indwara zandukira cyane cyane abantu benshi icyarimwe bita maladie epidemic mu rurimi rw'igifaransa ari Bruxelles mu Bubiligi hamwe na Professor Gilbert Niyongabo yanonosoye ibyerekeye ubutunzi yigisha ibyerekeye ubutunzi kuri kaminuza y'u Burundi tubako turavuga ku kugene urugamba rwo kugwanyikiza cya COVID-19 rubandanya ku isi n'ingaruka cyokiza kibandanya kugira ku byerekeye ubutunzi mu makungu na cyane cyane mu bihugu bikenye n'ibya Afrika ndabashimiye batumire kuri kiganiro murakoze
bacuruzi baradijwe ijya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Republika ya Demokarasiya ya Kongo. Turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira.
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7.
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88
n'ibice 9. Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.